7 Mizu de America. Uyu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikize ikiganiro muri sanga mubiza imisi yose isaha 10 zo kumuhinga mu masaha y'ubujumbura mu Burundi n'ikiganiro mu Rwanda kuri kumwe na Fidel Niyongabo. Ikibazo cy'ubukene bw'amazi n'ikibazo gikomeye cyane ku isi muri ibi bihe bivuye kwigwirana ry'abantu ingaruka zihindagurika ry'ibi hamwe no kugeramira ibidukikije n'ikibazo kibonwa ko bishobora kuba isoko ry'amatati n'intambara ku isi. Kugira abantu batera abagwirirana ku isi kibazo cy'ibura ry'amazi ikibazo kizotera gikomera kurushiriza. Icyo kibazo cyo bacifashe gute mu Burundi muri iki gihe nikihe kiriko kirakogwa mu mugambi wo kugerageza gutorera inyishu icyo kibazo. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga cuno munsi. Yamara reka tubanze dutega amatwi inkuru y'umumenyesha makuru wacu Claude Munyamagana ivuga ku kibazo cy'ibura ry'amazi mu burengero bw'u Rwanda.
Tumaze nk'amezi abiri umuntu yavuga atari amezi abiri twabona amazi
bariho nabi abana ntibamesa ntikubamesera ni ikibazo ntiwazana ijerekani imwe ngo use uyimeze
amazi nk'ayo yumvikana mu mijyi itandukanye uhereye mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi aho ubwiyongere bw'abaturage bava mu byaro bimukira mu mijyi ku kigero cyo hejuru kurenza ubushobozi bw'inganda zitanga amazi aho nyinshi muri zo zimaze imyaka isaga 30 kandi ubushobozi zubakanywe ntibwaguye mu buryo bwari bwo bwose. Nk'uruganda rwa Gihira ruhereye mu karere ka Rubavu rwubatswe mu 1985 rwari rufite ubushobozi bwo guhamaza abaturage batarenga 1000 ariko ruba rwitezweho kuyaha abagira ku 10,000. Hafashwe ingamba z'uko abaturage basaranganywa amazi ku buryo nibura bayabona rimwe mu cyumweru ariko nk'uko abaturage babishimangira iminsi baba bayategerejeho harubwo ataza amezi akihirika.
Mbuga ngari yose muri rusange nta mazi ahaba tuyabona nka rimwe mu cyumweru saa sita z'ijoro ibaze kurara abantu bavoma tuyabonaga saa sita z'ijoro none n'ubu ngubu ejo bundi ku cyumweru saa sita z'ijoro ntabwo yigeze aza.
Ko no kuri tuzogurira rya 300 ry'amazi uzerageza mu nzu yakoresheje none rero badutabare bashaka ukuntu bo duha amazi wenda n'udafite n'iyo robine mu rugo yonavomera hafi uwo munyonzi namwohereje kuva saa 10:00 tarangira bibaye saa 3 kuva nijoro abandi bararya ubu bari mu nzu cyangwa nuko mu mujyi mwabishoboye mu za televiziyo niyo bari kurya
n'amezi afite ubanza ashize umutekano nta mazi ziheruka twese dufite za robine ariko nta mazi tubona.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bavuga ko ibura ry'amazi rishobora gukomeza mu gihe ingamba zijyanye no kongera ubushobozi bw'inganda zitunganya amazi zigishyirwa mu bikorwa. Muri zo harimo kuba urwengero rwa Bralirwa rusanzwe rukoresha 40% by'amazi atunganywa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC rurimo kwiyubakirwa rwo ruganda rwo gusukura amazi rwakoresheje akongera agakoreshwa. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Murenzi Janvier arasobanura ibiteganywa mu gushaka igisubizo kirambye ku ibura ry'amazi bahereye ku kongerera ubushobozi uruganda rwa Gihira.
Mu birebana n'amazi twebwe ku giti cyacu mu ngengo y'imari ni ukuvuga ngo hari amafaranga atanyuzwa mu ngengo y'imari y'akarere. Nk'ibi bikorwa byo kwagura imiyoboro y'amazi ni ibikorwa ahanini bikorwa na minisiteri y'ibikorwa remezo bitanyujijwe mu mafaranga yinjira mu karere, ariko ku giti cyacu hari miliyoni 212 zijyanye no kwagura imiyoboro ari nayo iyo imwe yatangiye, ariko harimo ndetse no kwagura amasoko ya Kiriba ndetse no muri Kanama no kugeza amazi mu mudugudu w'ikitegererezo wa Nyundo.
Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC buvuga ko ibura ry'amazi atari umwihariko ku mujyi umwe. WASAC ivuga ko mu mishinga yo kongera ingano y'amazi itunganya harimo kuba mu mwaka ushize yarubatse inganda 6 nshya zirimo n'urwanzove mu mujyi wa Kigali rutunganya metero kibi 2025 ku munsi, ariko ngo rwubatswe mu buryo rushobora kwagurwa rukajya rutanga metero kibi 40,000 ku munsi ndetse no kuvugurura 8 zari zisanzwe. Mu nzove kandi mu mujyi wa Kigali ngo hagiye gutangira kubaka urundi ruganda ruzatanga metero kibi 40,000 ariko ruhabwa uburyo bwo kongererwa ubushobozi rukazatanga metero kibi 65,000 ku munsi mu gihe kiri imbere. Uruganda rwa Gihira narwo ngo muri uyu mwaka ruzongererwa ubushobozi bwa metero kibi 8,000 kuri rwari rusanzwe rutanga ku munsi hanubakwe n'urundi rutanga metero kibi 15,000. Gusa Umukesha Amandine umuyobozi ushinzwe iterambere ry'amazi isuku n'isukura muri WASAC yemeza ko amazi akiri yangu ugereranyije n'abayakenera nubwo bongereye ubushobozi bw'inganda zitunganya amazi ku kigero cya 39% mu mwaka ushize.
Ibyo biraduha amazi atuma dusubiza ibibazo biriho, ariko tugomba no kureba mu myaka iri imbere uko iyi mishinga ibigomba gusubiza n'ibibazo bizaba biri mu myaka iri imbere abaturage bazaba bariyongereye. kuburyo hari n'indi mishinga rero dukomerezaho izindi nganda twifuza kubaka no mu mujyi wa Kigali no mu bindi bice by'igihugu. Ibyo ariko ntibihagije kubaka inganda gusa, tudakoze n'imiyoboro ayo mazi agomba kunyuramo. Uyu mujyi wa Kigali by'umwihariko niwo ufite ikibazo gikomeye, kuko imiyoboro irimo n'imiyoboro ishaje, hari yubatswe muri za 70 gutyo. Iyo miyoboro yubatswe bateganya guha amazi abaturage bake bagera nko ku 300,000. Uyu munsi umujyi wa Kigali urimo 1,000,000.
Ubuyobozi bwa WASAC buvuga ko imishinga yitezweho gukemura burundu ibura ry'amazi ishobora gutwara imyaka igera kuri 3, bikaba bishobora gutuma intego leta yihaye yuko bitarenze umwaka wa 2018 100% by'abaturarwanda bazaba bagerwaho n'amazi meza itazagerwaho. Mu mbogamizi WASAC ivuga zishobora gukoma mu nkokora intego, hazamo n'igihombo iterwa n'uko n'imiyoboro mikiriho ifatwa nabi cyangwa ikangirika, kandi ngo ubuyobozi bw'uturere ariko bweguriwe kuyibungabunga. Mu igenzura WASAC yakoze yasanze hari imiyoboro isaga 450 itagikora cyangwa idakora uko bikwiye, kandi ngo kongera kuyisana bisaba ingengo y'imari nini. Hari kandi kuba hari amazi abafatabuguzi bakoresha batishyura, ariko WASAC ivuga ko mu 2020 igihombo cy'uburyo bwose ihura nacyo kizaba cyagabanyutseho 12%. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'Amerika.
Urakoze, mugenzi wacu Claude Munyamagana yavuga ku kibazo cy'ibura ry'amazi mu burengero bw'u Rwanda. Ikibazo rero cy'ubukeneye bw'amazi ni ikibazo gikomeye cyane ku isi muri ibi bihe, bivuye ku igwirirana ry'abantu, ingaruka zihindagurika ry'ibihe hamwe no kugiramira ibidukikije. Ni ikibazo kibona ko gishobora kuba isoko ry'amatati n'intambara ku isi. Ibura ry'amazi rimaze kugira uruhara mu ntambara zitari nke mu karere ka Afrika, aho hibonekeje amatati no gutana mu mitwe hagati y'abarimyi n'aborozi canke hagati y'amoko atandukanye mu bice bimwe bimwe byo mu karere ka Sahel no muri Afrika mu buseruko. Kubwishyirahamwe mpuzamakungu abantu bagera ku miliyari 2,900,000 bazogira ikibazo cyo kuronka amazi mu kiringo cy'imyaka 10 yimirije. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko mu mwaka w'2030 amazi abantu baronka ku isi azogabanuka ku bice 40%. Ishyirahamwe ONU rimenyesha ko ibyo bishobora kugeramira bikomeye umutekano mu makungu. Ihindagurika ry'ibihe ku isi ririko rituma amazi agabanuka, inzuzi zimwe zimwe zirakama mu gihe ibindi bice, ingaruka z'uruzuba zageramye bikomeye byimbugwa. Ikibazo nyamukuru nibura ry'amazi mu bice abantu baba bayakeneye cyane ku isi, hamwe no kubura uburyo bwo gushikana ayo mazi kuba yakeneye cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajambere. Mu gihe abantu batera bagwirirana ku isi, ikibazo cy'ibura ry'amazi ni ikibazo kizotera gikomera kurushiriza. Icyo kibazo cyo bacifashe gute mu Burundi muri iki gihe? Niki hekiri ko kirakogwa mu mugambi wo kugerageza gutorera inyishu ico kibazo? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Twatumiye Remi Ndayishimiye, umuhanuzi mu biro by'umushikiranganje ajejwe amazi ibidukikije, gutunganya amatongo no gutegura ibisagara mu Burundi. Twatumiye kandi Alexi Nikiza, ayoboye ishyirahamwe rijejwe gukingira amatungo Kama mu Burundi. Dutangurire kuri Remi Ndayishimiye, wiriwe
mire neza.
Watubwire kugene icyo kibazo cy'ibura ry'amazi cyifashe mu Burundi muri iki gihe.
Inovuga ko hari ibura ry'amazi ubundi muri kino gihe, ibyigwa bimaze iminsi bitagwa birerekana ko ugereranije n'abantu bari mu gihugu imigende y'amazi mu Burundi gushika ubu gikwiye. Urabye inzuzi zihari, ukaraba ibiyaga bihari, ukaraba n'ayandi ukuntu urugezo imvura ishikana ko mu kugwa, sinavuga ko hari ubukene bw'amazi mu Burundi. Kumbure birashobora kubyoshika igice cya yeje, ariko muri kino gihe urageranyije uko abantu bangana ukagereranya n'ubugende y'amazi cyangwa igihugu hose amazi acyariho mu Burundi.
Ya munafuza kwa kibazo nao kitoba kiri ibonekeza muburyo buboneka muri kiri ya kibazo bishobora kuba mu misiri imbere nibihe mutegekanya mu bushikanganje bwanyu kugira ngo muzohangane n'icyo kibazo n'icyashika
mu yakozwe mu bushikanganje reka mbere mpere ku rwego rw'igihugu n'uko iki kibazo kijyanye n'uko amazi yobungabunga mu Burundi leta y'u Burundi yagitsiyashiye mu minwe kuva kera kuva mu myaka y'igihumbi kimwe n'amagana icyenda na 87 aho yashyiraho ubushikiranganji bujejwe gutunganya amatongo n'ibidukikije mbere n'ingenzi hakaba rero harashyizwe imbere muri bimwe n'ihangiro byatumye yashyiraho ubwo bushikiranganji harimo no gukingira amasoko y'amazi byarakuze mbere mu myaka y'igihumbi kimwe n'amagana icyenda na 89 harabayeho mbere icyo nakwita Komisiyo Nasiyonali de Loni kuvuga ni nk'umugwi w'igihugu uje gukurikiranira hasi ikibazo cy'amazi mu myaka y'ibihumbi 2007 harabayeho mbere n'ubushikiranganji bujejwe amazi butari n'agataka gushikaho rero babona ati eka ntibikwiye hakwiye kuba ubushikiranganji mu by'ukuri bwitaho amazi bufite igitaka cy'amazi kugira ngo bagifate mu minwe gusumba niho mwaka w'2009 ubwo bushikiranganji bwajyaho baragira bati oya nanone ntibirahera ubwo bushikiranganji rero nibushyireho ibwirizo bw'amazi mu Burundi iyo bwirizo rero yaheza irashyirwaho mu mwaka w'2012 kimwe rero mu cyakozwe ku rwego rw'igihugu
ariko hari amakuru avugwa ko nk'amashyamba yononekaye ibiti byaciwe hari inzuzi zishobora kuba urugero rw'amazi rwaragabanutse havugwa no mu kiyaga Tanganyika kuko urugero rwo rwaragabanutse kubera ihindagurika ry'ibihe ndibaza niki ya muri ko murakora kugira ngo cyane cyane nko muri izo nzuzi zubatswe ko nk'ingomero z'amazi aho byateye ikibazo cy'umuyaga nkuba nikihe cyokogwa
yarite bivuga ni kuri izo mpungenge nyene zifite kubwiza biriko birakogwa bakavuga bati mbega ko mu by'ukuri amazi turashobora kuba twaba tubona ubu ariko ugereranije n'ukuntu akenerwa mu buzima bwa minsi yose arashobora kugabanuka bigatangira kujya biribonekeza hirya no hino nk'uko abitangiye kubivuga ku kiyaga cya Tanganyika ati rero ko dushyireho ibyo byirizwa bigenga amazi mu Burundi bati bashyiraho rero nk'ingingo mu byakozwe cyangwa se biriko birakorwa ni uko mu ngingo y'ibyo byirizwa ingingo ya 5 irerekana ukuntu aho hose hari umugende w'amazi aho hose hari ikiyaga aho hose hari uruzi mu ntumbero yo kugira ngo aho hantu bahatunganye neza kugira ngo ubwo ruzi ejo cyangwa hirya y'ejo ntirugire rukame kugira ngo rukame gutyo ngo abarundi babure amazi batuye bashyiraho ka karere ako navuga ko ari akarere mvomeraruzi ako karere mvomeraruzi rero barerekana imetero ziva ku ruzi ku kiyaga ziva no ku mugende mutoya zikeza kubahirizwa ati rero ibiriko birakorwa mu ntumbero nyene yo gutungera bene ayo masoko y'amazi muri kino gihe hari ibikorwa biriko birakorwa yo kubanza kuherekana bereka abantu bose begereye uwuze ati ehe umugende w'uruzi ni uyu ehe ikiyaga ni iki ariko bya metero yeze kubahiriza n'ibyo ubu rero hari kuhakorwa ibikorwa byo kuhatera bene ubu ubwatsi bushobora gukoreshwa gufungura ibitungwa mbere n'ibindi byatsi byose bishobora gutuma hano hantu hakingirwa kugira ngo ejo hirya y'ejo kugira ngo rero bukene mu Burundi ibindi nabyo umuntu yavuga biriko birakorwa ni kugwiza amashyamba mu gihugu kuko kugwiza amashyamba mu gihugu bizatse icyo bifasha kugira ngo ya masoko y'amazi ntaheze ngo agende amazina yongo ahubwo arushirizeho kugwira
reka tubandanye murakoze reka ubu naho tubaze umutumire wacu ubundi Alexi Nikiza yoboye ishyirahamwe rijejwe gukingira amatungo kama mu Burundi amatungo yo mu butaka mwe icyo kibazo cy'amazi mukibona gute
yego murakoze nkuko ubuvuzi imbere yanjye abivuze nitwovuga yuko mu Burundi hamaze kuba ikibazo gikomeye cyo kubura amazi ariko yamaze kuboneka mu duce tumwe usanga abantu abanyagihugu bataronka amazi meza uko babyifuza bivuye kuhindagurika ry'ibihe bikava kandi n'uburyo budakwiye ugushobora gushikiriza amazi meza abanyagihugu nkuko bayakeneye. Aha notanga akaro rero turavye nko mu ntara ya Bugesera hari ya za Kirundo abanyagihugu babaho biragoye nyene bashobora kuronka amazi yo kunywa meza, usanga benshi baca bikora kuri ibyo biyaga biriyo ariko byari kuba byiza bashoboye kuyaronka hafi bakanywa amazi meza. Rero amazi mu gihugu ariho ariko ntibitunganijwe neza ku buryo umunyagihugu ayaronka uko urugero ayifuza.
Nikihe muhimiriza mu ishyirahamwe ryanyu ku bijyanye n'icyo kibazo?
Mu ishyirahamwe ryacu turahimiriza Murundi wese ko yokumva yuko icyo kibazo kimuraba. Iryo hindagurika ry'ibihe hariho ibintu bitari bike byatumye isa n'iboneka rwose. Murabona urugero ibiti byaciwe mu gihugu bigacirwa rwose. Uratwoyimiriza umunyagihugu wese yuko yokumva yuko ategereza kugira icyo atereye mu gutera ibiti mu gukingira amazi ahari hose. Nayo dufise urasanga yabangamiwe no gutosekara. Murabona nk'ikiyaga cya Tanganyika imicafu ikigendamo. Musanzwe muzi yuko abenshi mu gisagara cya Bujumbura tunywa amazi ava muri icyo kiyaga, kuko usanga nayo mazi rero naho tuyafise meza, usanga yatosekaye hanyuma bigashobora kutugirira ingaruka mbi ku buzima bwacu.
Murakoze. Dokwite ku bariko baratwumviriza bariko baradutera akamo ku telefone dufise ninsaba uratwumva? Niyo nsaba murantunga uratwumva?
Yego ndabumva.
Mwatubwira irindi zina naho hamagaye muri?
Yego ni Corneille niyo nsaba ndi mu Rutano bunyene.
Mufise akabazo canke intererano?
Ngomba se nuvuga intererano gatoyi. Mu bisanzwe umugenzo abarundi bafise uno munsi biragaragara ko amazi bayafata nk'ikintu gisanzwe ko ne grist fondo dolo. Nagomba mbwire umutumire ko ikintu cya mbere gikwiye abarundi nibabigishe kumenya kugumya amazi yabo. Umurundi amazi ayafata nko kumenya ikintu kizokwamaho, namenya ngangano ku namenya mu gatakari yaya akoresha ku rugero rungano ku barabinegija ofete mu majambo make. Ikindi nacyo leta nigerageze atitera ibiti ituma amazi aboneka, imvura igwa, nta kindi kintu gituma amazi agwira atari gukingira ibidukikije. Imisozi yambare uburare bwose busharizwe ibiti bumere neza avirone mibe niniya. Ni ukuvuga yuko nk'ubu ndatanga akarorero nk'ubu mu gihugu cy'u Burundi nta mashamba manini akiriho, ibiti ntibigifite agaciro ntibikigirane. Donc n'umwanya muto amazi akagenda ubugirire tukabura amazi kunywa. Ikindi nacyo aya mazi y'imvura agenda, aya mazi y'imvura ayo ufashije inzuzi zirasesa zigatwara abantu muci, ugasanga abarundi ntibakirima ntibagifungura. Ariko byari bikenewe ko muci abarundi barima, kuko aya mazi y'imvura igwa mu Burundi ni menshi, igwa amezi 6-9 imvura ugasanga amazi yasezeye. Nibiyumba ibinogo yazijyanye bayazijyanye ajemwo hama bayakoreshe muci.
Murakoze. Remi Ndayishimiye ngaho muhavuga iki?
Avuze neza cyane. Niyo nsaba Omeri ati ni uko abarundi bobanza bakiyumvira ati mbega aya mazi ariko turakoresha muri kino gihe azokwamaho ibihe bidahera? Oya namba, amazi arashobora kugenda akamazi mayongo tukaba nko muri bijya bihugu bya Sahel, tukaba nko muri bijya bihugu bya Niger za Chad n'ahandi. Ariko kugira ngo ntitugeze kuri urwo rugero kumbure, leta hariho igira ikirarangura muri kino gihe ko muri za ntererano z'ibihugu mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, ibihugu byose byariyemeje icyo bitegereza gukora. Muri bimwe muri ibyo ni uko igihugu cy'u Burundi cyiyemeje kuzoza kiratera cyaragera ku 400 ku mwaka gushyika mu mwaka w'2023. Turiko turatera ayo mahegitari agera ku 400 buri mwaka. Icyo gikorwa rero cyaratanguye mu mwaka mu ntango z'umwaka w'2016 kandi n'ubu biriko. nongere nimise ko mu kindi kiriko kirakogwa nuko hari hakamo katanzwe na leta y'u Burundi yuko muri buri komine bategereza gutera buri mwaka niburi amahegitari 50 y'ibiti aho ni mu ntumbero kugira ngo nuko ahejeje kubivuga omeri niyo saba amashamba gwire guca amazi ashobore kuboneka mu myaka myinshi ikize ejo cyangwa hirya y'ejo usange twikebuke dusanga amazi yaraheze kandi ari kimwe kigize mbere nta kidateswa ku buzima bw'umuntu bwa buri munsi
murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone mugisha uratwumva
Ewe ndabumva cyane
mwiriwe watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa Mugisha Fiston ndi mu gisagara cya Bujumbura
mufise ikibazo mubaza canke icyumvire muterera
n'icyumvire nterera nibaza yuko nkuko bagize kubivuga benshi Burundi buri mu bihugu bikenya amazi Burundi buri mu bihugu bya mbere Imana yahezanije amazi ahubwo namba habuze politiki ingene bayabungabunga no kuyakingira kubera amazi kabitubirabye neza amazi aruzuye rero mu bihugu byo muri Afurika ikigani cy'agatanganyika ari cyo kiri mu biyaga bya mbere kigira kabiri ku isi gifite amazi menshi njye rero sinumva kungene Burundi bwabura amazi ahubwo ikintu kiyumva gikwiye gukorwa ni uko ba politiki ingene bayagiye bayabungabunga kandi na leta ikongera ikagira uburyo bwo kwemera iyashyikiriza abantu nayo ahandi ikabita amazi arahari
murakoze nkuko mwabivuze Remi Ndayishimiye mwavuze ko ikibazo atari ukubura amazi muri iki gihe mu Burundi ariko haravugwa ko nko mu bihugu biri mu nzira y'amajambere habuze uburyo bwo gushikana ayo mazi ku bantu cyane cyane baba bayakeneye n'ikiye muri ko murakora ku byerekeye leta
uko abantu bagenda baragirirana siko bagenda baronka nko mu bitagara bimwe bikuru bikuru hano mu gitabo cya Bujumbura hari amakaritsiye hirya no hino agenda aravuka siko amazi aheza ngo abashikire ubwo nyine ibyo bitwa ibyo bunini ariko nibaza ko muri kino gihe biriko birafata intumbero kuko uri kuraraba nko mu bushikiranganji bugeze gukwiragiza amazi ntashatse kuvuga ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka icyo gikorwa baragikora hirya no hino ku buryo mbere hariho n'ubuyobozi bukuru bujejwe gukwiragiza amazi mu gihugu hagati ibyo bikorwa rero barabikora kandi kenshi turabikorana kuko turaheze tukabereka uko bene iryo vomo uko bene uwo mugende uko bene iryo soko baheza bakarikuramo amazi batayatotekaje cyangwa se batayafashe ngo bayishobore konona ejo cyangwa hirya y'ejo n'idukoresha ry'amazi aha mu bindi rero bigakorera korerwa kugira ngo ayo mazi ashobore gukwiragira mu gihugu cyose nibutse abariko bakiza ko mu bushikiranganji bugezwa amazi ari naho hari hatwarirwa cya kigo Igebu kigejwe kugendereza ibihe hari ibyigwa rero byakozwe kugira ngo berekane ya mazi ari mu kuzimu bita mu kinyamazuru réseau souterrain ayo mazi rero yaragaragaye mu bice bitari bike mu gihugu nshatse kuvuga mu Rumonge Igitega mu cyungararo y'uduce twa Kirundo twarabonye ko dufite reserve dusanga ko dufite ububiko bw'amazi mu kuzimu menshi kandi mwiza ibyo rero ni ukuri kugira ngo twereke abarundi ko batagira impungenge mu gihe buca ibindi bisagara amazi ashobora kuboneka kandi n'ubu bushakashatsi bubandanya buri ko burakorwa kugira ngo turabe itunga ry'amazi mu Burundi ibyo tumenye uko dushobora kuyakoresha n'uko dukwirakwiza ibisagara mu gihugu tubijyanye n'ukuntu tutazagenda araboneka kandi ku rugero tuyakoresha ku rugero rwiza
murakoze nawe Alexi Nikiza ravugwa ko nko mu Minyika mu Myonga abanyagihugu bari basanzwe barima mu gihe cy'iki hariho ibice bimwe aho inzuzi zagabanutse zikanakama no ku kibazo cyo mu bice imvura yobigwa nka gake nahigwa kenshi mugabo kubera ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe ko amazi hari ibihugu byinshi bifite uburyo bwo kuyabika akazokoreshwa mu bihe azoba akenewe mu bice nk'ibyo amazi ashobora kuba ataboneka gake y'imvura nibihe muvuga kuri ibyo bibazo bibiri
ego murakoze cyane nibyo muri imyaka heze turagiye turabona mu bice bimwe bimwe z'igihugu imvura itagwa ku rugero yahorigwamo yahorigwako ugasanga umwimbu urabaye muke mu ndimo kubera abarimyi bataronse imvura ikwiye hanyuma bagategwa mbere n'inzara rero icyo twokivuga ko nuko mu Burundi ho buguhimiriza akaba inyigisho ngene dushobora kubika amazi kuko n'iby'ukuri dufite amazi menshi hariho amazi ava ku mvura ibikiragwa hariho amazi ava mu migende amazi isanzwe iriho ngaho dufite ibiyaga dufite inzuzi ayo mazi yose tugashobora ay'imvura tugashyiraho ibigega bibika ayo mazi ku buryo dushobora kuyakoresha mu gihe imvura itabonetse tukashobora kugira ibigega bibika ayo mazi tukayakoresha mu kuvomera indimo tukayakoresha mbere no mu bindi bitari bike bikenera amazi rero amazi nizo turayafise mugabo harakenewe ingufu nyinshi mu byerekeye kuyatunganya kugira ngo ashyikire abayakeneye ku rugero bayifuza
murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone Jean-Luc uratwumva
ekomenda ndabumva
mwavuga irindi zina ryanyu naho muhamagaye muri
wayo ndi kibutombora
mufise ikibazo mubaza abatumire cyangwa intererano
ariko n'iki intererano kumbere n'ikibazo
munyaruse
urumva kuri ibyo by'amazi ariko baravuga urazi ngaha mu kiyaya cya Buzu iki kiyaya cy'imbo haba itanga cyane aha hafi mu Gasumba ukamanuka ujyana mu Mumonge urabona yuko hari ikena ry'amazi ariko tugiye kuraba neza amazi bashoboye kuyarondera bya bita forage do amazi bakora mu kuzimu tugiye kuraba hari nk'imigambi yari yarakozwe nk'igihanga yo gukura amazi mu kuzimu bakayatega ukaca waba ukuntu uwo mugambi wagiye urashyirwa mu ngiro ubu ugiye kuraba ayo mazi uwo mugambi wari waratanzwe kugeza ubu uye amazi bari barakoze ubu byabaye itagusa bashaka kubazwa abahuye mbise mutumirana atumiye bamubaza ikibazo cya mbere ukuntu ayo mazi y'umutoforaje amazi y'igihanga no mu Gatumba ukuntu imigambi bafite ko bafite imigambi mishasha kugira ngo basire kurosa abanyagihugu yo muri ako karere amazi tumbure
Ndaza kuyiye ico kijyanye nuko hashobora kugirwa ibyigwa yarabaye ariko bishobora kongezwa kuba muri ako karere nibaza ko icyo navuze ko twakoreye mu ntara za Rumonge naho nyine hari ubutone bw'amazi turajya mu ntara za Bururi turajya mu ntara za Gitega tujya mu ntara za Kiwundo muri mu nteguro nuko tuzokwiragira mu gihugu cyose kugira ngo tubone ubutunzi dufite bw'amazi bw'icyo duheze uko tubugaburira bene gihugu ibyo rero ni umugambi watanguye uri kurabandanya kandi intangiro kandi intumbero dufite yo kutugagira mu gihugu cyose kugira ngo duheze tubone uko tuza turatanga amazi twerekeya bwa buyobozi bukuru buri mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka aho amazi ari n'abaheze bakiragiza wene gihugu
urakoze ubundi aduteye kamoni irakoze uratwumva
ngo ndabumva cyane
mutubwire irindi zina naho muhamagaye muri
na kemi otiyasi
muhamagaye muri he
mukayanza imbirigi mu
mufise ikibazo cyangwa intererano
nyango bakutanga wate bwe mu ntara y'iwacu amazi kwerera aboneka n'umusoko nko mu ntara yakayanza mbona amazi akoragerageza kuyashyiraho menshi ko barahamba amapiro kandi ndabona ko bakora gikemura cyane gose.
Murakoze. Murakoze. Radio ijwi
rya. Ariko n'ibyo ntarahaje wabo nyine bagerageje kwifite kugira na cyo akwirinda kamatu ijya no mutima. Ahantu hawe tamaze nta no mutima babuhaye.
Murakoze. Turabashimiye. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Muba duteye akamo hari wavuze ko ikiyaga Tanganyika ari ikiyaga gifite amazi kigiza ubugira kabiri ku isi mu kugira amazi meza adakeneye byinshi kugira asukugwe ashobore gukoreshwa yamara muri iki gihe bavuga ko hari micafu myinshi ivuye mu gisagara cha Bujumbura ivuye mu mahinguriro n'amazi akoreshwa mu gisagara cha Bujumbura yisuka mu kiyaga Tanganyika akakigiramira. Alexi Nikiza, ubona nibihe mushikiriza ku kugerageza gutorera ikibazo iyo micafu isukwa mu kiyaga Tanganyika?
Ego murakoze. Nkuko mubivuze, ikiyaga Tanganyika ni ikiyaga gifitiye akamaro kanini baba Abarundi eka mbere n'ibindi bihugu duhanye imbibe nka Tanzania, Congo, Zambia, mwaza aho twogishikayo. Eka mbere gifitiye n'akamaro isi yose, kuko hariho ibinyabuzima dusanga muri icyo kiyaga gusa. Rero turabye ukugene cyifasha ubu, icyo kiyaga kirabangamiwe n'imicafu, imyanda iva cyane cyane muri ibisagara bikegereye nk'igisagara cya Bujumbura, Rumonge, Nyanzarake, aho usanga imyanda iva mu mihana ikijya mu migende y'amazi ikisuka mu ramazi y'icyo kiyaga itabanje guhingurwa. Ugasanga hariho n'abantu barima gushika no ku kiyaga nyene, mukaba muzi yuko nk'amafi atamagi arondokera hajya muri ibyo byatsi byegereye amazi biri ku mazi ku nkengero z'ikiyaga, mwumva ayo mafi ntaba agisubira kuboneka. Ahantu utanga nk'akarorero, nk'abarobyi barabizi, barabona yuko ubu atakaboga bashobora kuronka nk'aha yegereye igisagara cya Bujumbura kubera ayo mazi yasosekabyo n'iyo myanda. Urasanga mbere n'imisozi ihanamiye iki kiyaga idakingiye, ugasanga inkukura icya imvura iguye icya yisuka mu kiyaga. Murasanga mu mbere bakoreshamo n'imiti yo kwica ubukoko, iyo miti nayo nyene ikakibandanya muri cya kiyaga ikica ibinyabuzima bitari bike. Aha nsubiye no kugaruka muri azi kandi yuko amazi y'icyo kiyaga ariyo Abarundi benshi dukoresha mu kunywa. Rero mucya mwumva yuko bya binyabuzima baba twebwe abantu natwe ikiyaga kibangamiwe natwe tubangamirwa.
Namwe remi ndayishimiye ku vyerekeye leta ku bijanye n'ikiyaga Tanganyika, aho havugwa ko kubera iyo myanda isukwa muri icyo kiyaga hamwe n'ihindagurika ry'ibihe biriko bigeramira icyo kiyaga, haranavugwa nuko hari ibinyabuzima biriko birazimangana muri ico kiyaga nk'ubwoko bumwe bw'amafi kubera ivyo bibazo. Nikihereti iri kirakora kugira igarukire kiyaga Tanganyika?
Ara mu bijanye no kugarukira kiyaga ka Tanganyika ni igikorwa gikomeye cyane. Nibutse abariko baratwumviriza ko ikibazo kijyanye n'isosekarazwa ry'ikiyaga cya Tanganyika cyabaye kimwe mu byo abagize leta y'u Burundi mu mwiherero wabo baherutse kugira igenekerezo rya 19 ndamukiza uno mwaka turimwo, icyo kibazo cyaragarutse kandi ngo amatwa nsumira kuba cyarafashe umwanya muremure cyane ariko bararaba uko bagisa hirya no hino. Ibyo rero bikabituma mu bushyikirano icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu, icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ari naho ubushyikirangandi bugerwa amazi busanzwe bukukira, nibutse ko ntandwi iheze aherutse kugira urugendo ku nkengero cya Tanganyika mu ntumbero yo kwirabira uko byifashe muri kino gihe. Ibyo yabonye rero yabonye ibidashimishije, ari nayo mpamvu haciye hasohoka itangazo yashyikirijwe na nyakubahwa umushikirangaji ajejwe amazi n'ibidukikije. Iryo tangazo rikaba rihamagarira abantu abo ari bo bose batuye igisagara cya Bujumbura mbere ku nkengero zose z'ikiyaga cya Tanganyika ko kiziya kikaziririzwa nk'uko tubisanga n'itegeko bwirizwa yigenga amazi kugace ka yo ka 45 aho yerekana ibikorwa bibujijwe byose byo kugira nshobora gutosekaza ikiyaga cya Tanganyika. Rero muri iryo tangazo ry'umushikiranganji none hari imwe biki kwari ukubuza kwari no guhagarika ibikorwa ibyo ari byo byose byaba ibiva mu mahinguriro, ibiva mu ngo cyangwa se mu aho abantu batuye, ibiva mu mahoteli, iki cyo gikorwa cyose gishobora kuba hari amazi akivamo yisuka mu kiyaga cya Tanganyika adatunganijwe. Rero iryo tangazo ryahamagarira abantu ariho bose yuko bategereza gusosora neza amazi bakoresha imbere yuko yisuka mu kiyaga cya Tanganyika. Iryo tangazo umushikiranganji yararisohoye. Nongere nibutse kandi ko byahereye hehe, waraye umwitwararika udasanzwe wabereye mu mwiherero w'abagize Leta y'u Burundi, ati ni iki twakora kugira ngo ikiyaga cya Tanganyika gishobore kubera neza itunganye ku gihugu? Ibyo rero biko birakorwa. Ariko ndabivuga yuko hakeye nsohoka n'amatangazo mbere no guhagarika ikorwa byose biriko birakorerwa muri kino gihe.
Murakoze. Tubandanye ikiganiro muri Isanga, turiko tuvuga ku kibazo cy'amazi. Dufise ku murongo wa telefone Emmanuel, uratwumva?
Ego ndabumva.
Watubwira izindi zina naho uhamagaye utumbereye?
Nitwa Kuradusenge Emmanuel. Mbaye rubanza.
Mufise ikibazo canke icyumve mushikiriza?
Ego mfise ikibazo nashaka kubaza umutumire ahejeje kuvuga ibinene.
Mugishikirize.
Arahejeje kuvuga yuko ari ukungene ubushikiranganji bujejwe gukingira igihara ca Tanganyika canke amazi yuko Leta ariko igiye kuyasohoye ivuga yuko abantu bose baba mu bicungararo y'igisagara cya Bujumbura kiziririzwa kikabwira yuko basuka imyanda mu kiyaga cya Tanganyika. Nashaka mbaze rero ko iryo tegeko asohoye yuko boba barategekanijaho iyo myanda abanyagihugu baherereye muri bicungararo y'ikiyaga cya Tanganyika ko bubatswe ahantu henshi abanyagihugu bashobora kuza barasuka iyo myanda, kuko maze kuvuga yuko batosuka muco kiyaga cya Tanganyika naho muco usanga abanyagihugu baragogwa aho boza barabisuka ubundi batusanga bararenze kuri y'amategeko baba bashimye.
Reka bishure. Remi Ndayishimiye
arakoze cyane ku mpungenge zishyikirijwe n'uwo muri rubanza na Mary ku mahinguriro ku mahoteli ari ku nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika, nuko hakorwa habanza hagashyirwaho novuga mu Kifaransa mekanisme, ni ubuhinga bwo gutosora bene ayo mazi mabi imbere y'uko yisuka mu kiyaga cya Tanganyika. Aho ni ku mahinguriro n'amahoteli n'abandi bantu batuye hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Ukira none ku banyagisagara bose mu gisagara cya batuye Bujumbura, ubucafu bwabo bwo butahe niba butanika muri Tanganyika. Nuko mbibutse yuko muri umukuru w'igisagara cya Bujumbura aherutse kuvuga yuko hariho ishyirahamwe rijejwe kwegeranya ubucafu bwose buva hirya no hino mu gisagara cya Bujumbura. Burafite rero iryo hinguriro kandi iryo shyirahamwe Murantunga rirafite aho riheza rijaka ubwo bucafu kugira ngo bushobore guhingurwa. Atani cyane aho ikibazo gisanzwe kizwi ni ku buterere, ariko mu ruhande rw'ubushikiranganji turiko turatunganya ibigwa biza byarakozwe mu gace gaherereye muri Rubanza n'ahaherereye muri Kumuzinda. Ariko ibigwa byaramaze gukorwa, turiko turatunganya umugambi wo kwagura cyane ahantu hashobora gutabwa bene ubwo bucafu kugira ngo baheze mbere babuhingure. Nibutse bariko baratwongereza yuko mu bindi bihugu ubucafu ahubwo ni itunga ridasanzwe, kuko nibwo buheza bugakoreshwa mu ndimo kandi bugakorwa bukavamo n'ibindi bintu ibyo bita economic kirere. Hano mu gisagara cya Bujumbura rero bene ayo mahinguriro ariho asanzwe afata bene ubwo bucafu agahinguramo ya makara amwe twita amabriquette ya makara aheza agakora mu ngo zacu. Urumva ko ntizi impungenge ahubwo ni itunga ridasanzwe. Gusa igihambaye ni uko twokwegera iryo shyirahamwe ryashyizweho n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ukabahereza ubwo bushaka bwabo, nabo barazi ikibanza batunganije bazoheza basukemwo ubwo bushaka.
Murakoze. Tubandanye ikiganiro muri Isanga ku kibazo cy'amazi. Tugarutse ku kiyaga Tanganyika uretse ivyo bibazo twariko turavuga by'imicafu n'imyanda ihitsukamwo kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe baravuga ko hari icyatsi kimaze kugeramira ico kiyaga Tanganyika. Alexi nikiza mubivuga kikwike kuri ico kibazo mubona ari kiye cokorwa kugira kirandugwe gikugwe mu kiyaga.
Nibyo mu bitose kaza ikiyaga Tanganyika arimo icyatsi bitaje centre do kigwirira na kurugero rudasanzwe kiri muri ico kiyaga. Aha rero hotunganywa umugambi uboneka wo kukigwanya ukikaranduranwa n'imizi kuko nibyo hamaze kuboneka inguvu zo kukigwanya bakakirandura, ariko ni gikorwa usanga kitabandanya ku buryo icyo cyatsi nacyo usanga kigwiriye kuko usanga ari ibintu bakora rimwe na rimwe. Harakwiye kuba umugambi ubandanya ari umara umwaka imyaka ibiri ikagurandurwa ku buryo budasiba ku buryo icyo cyatsi cyashobora guhonywa kuri icyo kiyaga. Aha navuga yuko atari icyo cyatsi gusa ku kiyaga Tanganyika harategerezwa kubahirizwa imetero 150. Twavuze yuko hategerezwa kuba akajya agashamba ibinyabuzima bishobora kubamo yaba y'amasi zaba n'ibindi. Mbere kariya gashamba niko kayungurura n'imicafu imwe ntishobore no gushika mu mazi ngo yasasekaze. Gerageza kubikorwa cyo kubahiriza izo metero byofasha kugira ngo ayo mazi agumare amazi meza. Ku barimyi begereye barima ku misozi ihanamiye icyo kiyaga obitegeko bikajya mu ngiro rwose bikubahirizwa yuko bategereza guca imiserege kugira ngo bagabanye ya nkukura. Mukaba musanzwe muzi yuko imisozi ari imisozi ihanamye rwose ku buryo inkukura iba nyinshi tugasanga ya mangresi ishimike y'amaproduwi bakoresha mu ndimo byose bijya mu kiyaga ugasanga bironona. Ibyo byose rero byoshyirwamo inguvu ziboneka by'amihano usanga abantu baba ku mpande ku mazi nyine ugasanga nta n'ubuzu bwa sugumwe bafise byose byokurikiranwa ugasanga hajya ku maplage do peshe hajya abarovyi usanga bakoranira ari benshi bakaba itegeko ry'uko bategerezwa kuba bafise ubuzu bwa sugumwe bukwiye. Ibyo byose byofasha kugira ngo itose kaza ry'amazi y'ikirera cya Tanganyika yohanuke rwose.
Urakoze ku bijyanye na Leta Remi ndayishimiye. Ni ikihe kiriko gikorwa kugira icyo cyatsi cya Jacinthe do kiranduranwe n'imizi? Reka ravuga Alex nikiza ko icyo gikorwa kigirwa mbwa ntikibandanye ku buryo corandurana n'imizi icyo cyatsi cyo gitego
cyane no kubahiriza za metero 150 ziri hagati y'ikiyaga cya Tanganyika no ku Irusi. Hari ibikorwa bihakorerwa na cyane cyane n'ibyo gutera ubwatsi bushobora kuba burishwa ni cyane se ubwatsi bushobora kurishwa n'ibindi bitungwa, ariko rero hakabanza hakaraba ibyatsi bidashobora gutosekaga ubwo ruzi. Muri bimwe rero basanze mu byatsi basanze bishobora gutosekaga uruzi ni Jacinthe do aherereye kuvuga areti. Ku ruhande rwa Leta nuko mu bikorwa by'iterambere rusange twama twakoze mu bushikiranganji nibyo koko turabikora tukajya kurandura icyo cyatsi, ariko nibutse yuko hariho ubunyamabanga bw'ibihugu bishyika bine bihuriye ku kiyaga cya Tanganyika. Hariho umugambi bufite bwari bufite kandi n'ubu bufite kandi yemerewe kuzorangura wo kwama bakura bene icyo cyatsi. Aha kandi nibutse yuko igikorwa cyo gukingira itunga rusange nka Tanganyika si ubushikiranganji gusa. Ubushikiranganji buratanga intumbero, ariko ubu ngubu turahimbarwa nuko hariho amashyirahamwe menshi cyane afasha na cyane cyane muri icyo gikorwa. Nibutse ariko baratwongereza yuko hari ihuriro ry'amashyirahamwe ajejwe gukingira no kwitwararika n'ikoreshwa neza ry'amazi mu Burundi. Muri bimwe rero bafite ko nk'umwitwarariko, muri bimwe bafite nk'intumbero nuko bene ibyo byatsi birandura. Si ibyo gusa, hakabaho no gukingira bene kajya karere mvomera ruzi ibyo bita rebaseverisa bakabiheza bakabikingira ntihabe ntihabe inkukura ishobora gutosekaza ikiyaga cya Tanganyika kandi se ngo haze ibintu bisanzwe n'inkukura harimo n'icyo cyatsi harimo n'ibindi byose bishobora gutosekaza ikiyaga.
Murakoze. Tubandanye ikiganiro cyacu muri sanga ku kibazo cy'amazi. Dufise kandi Duhayimana ku telefone. Duhayimana wiriwe?
Wiriwe neza.
Mwatubwire n'indi zina naho muhamagaye muri?
Ni Aroni Duhayimana ndi mu gace mu ntara ya Munini.
Mufite ikibazo mubaza abatumire cyangwa icyumviro mushikiriza?
Ni icyumviro nagomba gushikiriza. Mu bisanzwe ikibazo cy'amazi kuko turabiraba. Ni ikibazo gihanze umunyagihugu ari wewe. Turetse no kuvuga ngo yoba ari umurimo cyangwa.
Murashobora kugabanya radio yanyu? Mugabanye iradio kugira tubumve neza.
Mu bisanzwe twese turabiraba ikibazo cy'amazi. Ni ikibazo gihanze umurimo ari wewe wese. N'umunyagihugu ari wese turetse n'umurimo. Kuko uravye nk'urugendo afata kugira umuntu aronka amazi. Ni ikintu cya mbere umunyagihugu wese afite kumwitwararika. Yero ikibazo nari nshyize cyangwa icyo nashaka ni uko umengo nusaba leta n'ibishoboye ishyire ingufu nyinshi zishoboka zose mu kujyanye n'ikibazo cy'amazi kubera haba mu burimyi turakeneye kuvomera ugasanga umugabo mutoya aho yibereye nta bikoresho afite cyangwa ntashobora kuronka amazi yari karayakuye.
Murakoze. Tugarutse kuri icyo kibazo twako tuvuga cy'amazi mu makungu. Ni ikibazo kimaze gutera ku isoko by'amatati n'intambara mu bice bimwe bimwe kandi mu karere ka Afrika nkuko nigeze kubivuga mu byo nashikirije mu ntango y'iki kiganiro ku bice nk'ibya Sahel aho ubugaragwa buriko bwiyongera kandi mu bindi bice nko muri Afrika mu buseruko aho usanga abarimyi bariko bahangana n'aborozi aborozi bari kwarondera aho ubusho bwabo burisha mu gihe abarimyi nabo bakeneye aho barima. Turavye kandi hariho ni kibazo cha cereke uruzi Nil no Burundi buri muri yo bassin du Nil aho Misiri yigeze no kugabisha gufatira ingingo za gisirikare igihugu nka Ethiopia cariko cubaka urugomero rw'amazi rukomeye ku ruzi Nil. Ni kibazo naho twariko turavuga mu Burundi mu Remi ndayishimiye uvuga ko kitaraboneka kitaribonekeza muri iki gihe ariko gishobora kuvamwa amatati. Ni ibihe mutegekanya ku byerekeye nka bassin du Nil? Ndabizi ubuko hari ibihugu bitari bike byose ubwo ruzi Nil rucamwo byagiye hamwe kugira birabe ingene bitorera inyishu ikoreshwa ry'amazi y'ubwo ruzi mu gihe mu ntango y'umisiri cyako kiragabisha gufatira ingingo zikomeye ibihugu byo babikoresha amazi y'uruzi Nil bikagabanya urugero rwayo rushitse mu gihugu cya Misiri.
Nta kibazo nshobora kuvuga cyo hariho amasati hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu bitangiye uruzi Nile kuko dufate nk'akarorero nk'igihugu kiranye cy'u Rwanda igihe cyose hari ibikorwa bagomba gukorera ku mazi aza avomerwa na Nile shatse kuvuga nko kubaka ingomero nkuru baragira abantu bakavugana no ku ruhande rw'Uburundi bakavugana ati tugiye kubaka urugomero mbega ku ruhande rw'Uburundi byifashe gute abanza bakabiyaza kubakabona ko ibyiga bikerekana ko atakibazo gishobora kuhaba mu gihe bwo kuba kugora urugomero cyangwa ibya ngombwa bakaba bavuga bati twubakire hamwe. Nibutse ko mu manama yose y'amaba ajyanye n'ukuntu ubwo ruzi rwanyire rutunganijwe nta kibazo Uburundi bufite mu bijyanye n'imigenderanire hagati y'ibindi bihugu umuntu ashobora kuvuga muri kino gihe ariko kugira ngo kumbure umuntu ashobore gukinga ibishobora kuba nibutse ko hariho ihuriro ry'abashikiranganji bajejwe amazi muri Afrika ihuriro bita AMCAV ni Conseil des Ministres Africains de l'eau. Iryo hinguriro iryo huriro rikaba ryarashinzwe hariya yabuja mu mwaka w'2022 mu byo bajejwe rero ni kuraba ukuntu ho kugwa amazi ho tunganwa neza amazi agenda araca hagati mu bihugu n'ibindi abana bariya bitabateye ikibazo cyangwa se ngo gitere ikibazo igihugu kibanye gushyika rero mu kino gihe ku bijyanye n'uruzi Nil nta kibazo kigaragara gihari cyo bakihari hagati y'ibihugu bitangiye ubwo ruzi Nil n'u Burundi.
Murakoze. Dufise ku murongo wa telefone Dominique uratwumva?
Yego ndakumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Yego nshaka mbwe mu Burundi busanzwe.
Mwivuge irindi zina naho muhamagaye muri?
Ah,
naisha kie Dominique ndi Bujumbura.
Mufise kibazo canke intererano?
Mubisanzwe ni intererano.
Muyishikirize.
Nashaka guterera kuko mbona mu gisagara cya Bujumbura amazi asanzwe atugora cyane. Nashaka guterera abashaka ababijejwe n'ababishoboye ko hoteli ibiti byinshi kuko burya ikibazo cy'amazi kigeze ku ngorane zikaze cyane, kuko mbese nk'ahantu urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane.
Murakoze. Ndibaza Remi, ndayishimiye mwavuze mu byo mutegekanya ko hariho umugambi wa leta wo gutera ibiti mu bice byose by'igihugu. Uwo mugambi kuba batawumvirize neza wabugeze?
Mbanze nzengurukire Fideli abe bene gihugu ku ntererano bariko barashikiriza mu bushikiranganji nahezwa bikatunezera kandi bikaduhimbara. Iyo ikibazo cy'amazi cyatanguye kuba umwitwararika w'Abarundi ntikiba kikibaye ikibazo, ahubwo bakaba bagerageza gukorera hamwe kugira ngo ibe inyishu. Uti none muriko murakora iki mu kijyanye no kugiza ibiti gutyo ejo cyangwa hirya y'ejo tube dufite tugerageze kuguma dufite rya tunga turi bungabunga ry'amazi. Navuze yuko mu bijyanye n'ihindagurika mu masezerano ajyanye n'ihindagurika ry'ibihe hariho iby'ibihugu byagize, hariho iki buri gihugu cyariyemeje giti jewe ngiye gukora ibi bikurikira. Muri bimwe byinshi rero igihugu cy'u Burundi cyiyemeje ni gutera amahegitari ashika 400,000 buri mwaka kuzoshika mu mwaka wa 2023 ibintu nk'ibyo. Noneho bigatuma rero buri mwaka hategwa bene ibyo biti. Ikindi ni uko hariho ibiti biteye amahegitari ashika 50,000 buri komine yahamagariwe gutera kugira ngo twere kugwiza ibiti. Nibutse kandi ko turiko turafashwa mu Burundi n'amabanki tukuvuga nk'ibanki y'isi yose cyane ibanki ya Afurika ibyo by'iterambere bariko baradufasha cyane mu bijyanye no gukingira amabaseve ariko no yita mu rurimi rw'Igifaransa cyane mu bijyanye no kurwanya inkukura ku mitumba na cyane cyane ihananye za Kimikobeko. Hariho intara zimwe zimwe muri kino gihe intara za Gitega, za Karusi, Mwaro na Kirundo hariho umugambi ukomeye wo gutera bene ibyo biti bishobora kuba byokingira kandi cyangwa se bikagwiza n'amazi. Ikindi ni uko hariho umugambi w'ibanki y'isi yose uri kurarangurika mu ntara za Mwaro, mu ntara ya Bururi, mu ntara ya Gitega no mu ntara ya Karusi uriko uratera ibiti aho hose hari imitumba ihanamye kugira ngo rushobore kugwiza amashamba. Ikindi kandi ni uko hariho amashyirahamwe atandukanye ashatse kuvuga nk'ishyirahamwe rya Adramuti rikorera akorera mu kibira aho bariko barakora ibikorwa bakorana n'abenegihugu, ibikorwa bishobora gutuma abenegihugu batajya mu kibira ngo bakire ibyo bahakenera, ahubwo si ibyo bakenera mu kibira ngo bisanga mu ngo zabo cyangwa aho baherereye guca iryo shamba bakagerageza kurikingira. Ibyo byose rero byegeranyirijwe hamwe byerekana neza iki gihugu kiriko kirakora kugira ngo kigwize amashamba menshi amazi ashobore kuboneka.
Murakoze. Nawe Alexi Nikiza, mukorana gute mu ishyirahamwe ryanyu na leta n'abanyagihugu kugira mubungabunga amatungo kama ari mu butaka mu Burundi?
Murakoze. Ishyirahamwe ryacu ni ishyirahamwe mu funyafunya y'Igifaransa ryitwa APRNDCD, ishyirahamwe ryitanga gukingira amatungo kama. Hanyuma ishyirahamwe ryacu rero nizo rikora ryisunze intumbero leta iba yafashe mu gukingira amatungo kama mu gihugu. Aha usanga ibikorwa byinshi biba tubikorera bikorana n'abanyagihugu begereye bya bibanza bisanzwe bikingiwe, navuga nk'iparati ya Ruvubu, iryo shyamba ry'i Bururi, ishyamba ryo mu kibira, bijya biyaga byo mu buraruko bw'igihugu mu Kirundo. Duca rero turaba intumbero igihugu cyafashe mu gukingira ayo matungo kama, tukaca turaba hajya hoba hashyizwe ingufu nkeya twebwe kariho tuca dukorera tugakorana n'abanyagihugu mu gufasha mu gukingira ayo matungo kama ari muri ibyo bibanza bikingiye. Aha twatanze nk'akarorero nko mu ntara ya Karusi isanzwe hano rubibe nisha na ni parake ya Ruvubu usanga muri iryo shamba hari ibikoko abanyagihugu usanga bagenda guhiga aha turiko turakora ibikorwa bitari bike aho turonsa ibitungwa bito bito abanyagihugu kugira ngo tugarare ko twugabanye icyo gikorwa cyo kujya guhiga reka mbere baronke n'amase bashoboye kurima bimbure byo kujya konona ibinyabuzima babihagarike n'ibindi bikorwa byinshi bitari bike.
Murakoze umwanya uriko utera uturangirana yamara turafise ubundi muratwumviriza adotera kamo ni Silvestre. Silvestre uratwumva?
Ndabumva cyane.
Wavuga irindi zina ryawe naho uhamagaye uri?
Hello?
Wo kwivuga irindi zina naho uhamagaye uri?
Ndi bugande ni kwa masarati za Silvestre ndi munzi.
Mufisi kibazo canke intererano munyarutse mwanyubiye kuturangirana?
Jewe icyo cyumviro ni cyiza cyane nanjye narigize narabikoye mu Burundi muri komine mu Ruta ku musozi wa Mikuba niho mvuka ndatera amashyamba n'ukuri kugira ngo nkingire isi yacu kandi amashyamba turetere atuzanira imvura nuko afite akamaro kenshi cyane gutera ibiti byiza narabiteye byinshi ndatera ku musozi wanjye hama hamariye guhunga Santeri Kabaka atahamusikanje tabuka na kuri data amashamba yanjye yose arayahunya yaba turi amategura unari nani nafite ngiti mugambi mwita wo guteza imbere
igihugu
ama ndahunga nisanire Kabaka cyane nonera amusikaje ranye nonera ibintu ariko ndashima bose abariko baratera ayo mashamba kugira ngo bakingire isi yacu kuko urabona ibihe byarahindutse ibirere byarahindutse kubera ahinguriro bakora
murakoze murakoze. Remi ndayishimiye mu guheraheza hari ikindi cyumviro mwo bamufise mwoshikiriza kubijanye n'icyo kibazo cy'amazi?
Icyumviro mwoshikiriza kubijanye n'icyo cy'amazi nuko ubwambere kunezerezwa nuko abene igihugu biboneka yuko ari umwitwara ariko wazi hano ikintu ishobora gushyikiriza ngaha nuko urabona turi mu gihe cy'iki nuko notera kamo abene gihugu bose bariko barakurikirana ibijya Amerika nuko uko baturira amashamba ariko bariko baritambulira ko nk'imene ingaruka mbi bishobora kuboneka nuko ayo mashamba yose agahera bigucyo amazi agahera nkabatera kamo rero yuko aho baherereye ku bisimba baherereye ko yuko boca yewe kimiciro aho bose hari amashamba bagakingira nyabona ntihagire umuntu n'umwe ashobora guturira amashamba kuko byoheza bikatugirira ingaruka mbi. Ikindi nacyo ni uko kuri abo bose baba hafi y'inzuzi nyinshi dusanga dufite mu gihugu mbere n'ibiyaga bakitwararika nyabona ntihagire umuntu n'umwe ata ubucafu mu kiyaga cya Tanganyika cyangwa amazi adatosoye neza mu ndufite mu kiyaga cya Tanganyika no mu nzuzi zose ziri mu gihugu hagati bakumva yuko amazi ari itunga ryabo kandi amazi ari karahara mu Rwanda ziracura.
Na majambo make nko mu isegonda 20 Alexis Nikiza.
Murakoze. Amazi ni ubuzima anubwira umuntu wese yuko yokumva yuko hamagariwe kuyabungabunga kwirinda kuyatosekaza hanyuma kugerageza gukora kwayaziganya kugira ngo dushobore kuyakoresha mu gihe nk'ingo itabonetse cyangwa habaye ubundi bukene bwayo. Rero umuntu wese yumve ko hamagariwe kuyabungabunga no gutera kugira ngo amazi abe menshi mu gutera bya biti no mu kuyaziganya. Murakoze.
Iryo shyirahamwe ryanyu turacyasigaje akanya gatoyi rirafise ibiro hagati mu gihugu rikorera mu bice byose by'igihugu?
Ishyirahamwe ryacu rifite ibiro bikuru ngaha mu gisagara cya Bujumbura muri karitsiye Kigobe haruguru ya ambasade y'Abanyamerika hanyuma rikaba rifise amantene hagati mu gihugu nuvuga ko dukorera cyane muri komine Mutumba mu ntara ya Karusi aho dufiteyo mbere n'icyo kwita ikigo cy'ubushakashatsi mu byerekeye kugwiza umwimbu no kurwanya ihindagurika ry'ibihe hanyuma mu Kirundo naho nyine turafite igisata ngari Bujumbura turafite igisata ngaha mu Gatumba eka no mu ntara ya Bururi mu Bumanuko.
Murakoze. Murakoze. twari kumwe n'abatumire Reminda Isimi umuhanuzi mu biro by'ubushikiranganje bujejwe amazi ibidukikije gutunganya amatongo no gutegura ibisagara hamwe na Alexis Nikiza ayoboye ishyirahamwe rijejwe gukinga amatongo kama mu Burundi twari ko turavuga ku kibazo cy'amazi ikibazo gikomeye cyane ku isi gishobora kuba intandaro y'amatati hamwe n'intambara twari ko rero dushimikira ku bijyanye n'u Burundi kugenda icyo kibazo cifashe turashimiye mwese mwaduteza amatwi tubifuriza kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika.